Nyakubahwa Perezida Pierre Buyoya, intumwa idasanzwe y'umukuru w'ishyirahamwe rya Afurika mu gihugu cya Mali. Murakoze cyane rwose kuri aka kanya muto kugira tuganire. Nashaka cyane cyane tuvugane ku byerekeye igihugu cya Sudani, aho ingwano yadutse mu ndwi iheze, ibica bigacika, abantu benshi bariko bahunga, eka abantu barishwa, indege ziriko ziraraswa. Nashaka mutubwire mu majambo make ukuntu byifashe muri iki gihe. Hariho imirwa mikuru ibiri ikomeye, intara yafashwe n'abagwanya ubutetsi, abasirikare ba leta bakavuga ko bashobora gusubira kwigarurira izo ntara. Mwebwe munzi neza ukuntu abasirikare ba leta bico gihugu bameze n'abagwanya ubutetsi muri iki gihe. Mwakurikiranye amakuru, mbega uyu n'umugambi leta ishobora gushika ko irashobora kwigarurira ibyo bisagara byafashwe?
N'ibintu bitoroshye kwemeza cyangwa guhakana. Nibaza igikuru no kumenya imboni mvano y'iyo ngwano iriho. Iyo ngwano iri kwiraba mu by'ukuri ni ngwano hagati y'imigwi ibiri mu bari ku butegetsi igwanira kuja imbere. Haciye amezi atari make umukuru w'igihugu Salva Kiir afise ingorane n'abo byahora bikorana mu mugambwe SPLM, abo bakoranye mbere na kera mu ngwano, bamwe mbere arabigize inyuma muri leta, hanyuma imigenderanire hagati yabo harimwo wahoze ari cegera ciwe igenda iratituka. Tukareraho bashamiranira uko babivuga. Urumva ruhande rwose rufise uko ruvyita. Bamwe bavuga bati niwe yagombye tera umudugararo kugira ngo ashobore kugirira nabi kudupfunga, na bavuga ati uwo mugwi bateguye ivyo gutembagaza intwaro. Rero jewe ngaha igikuru novuga nuko uko kutumvikana hagati iyo migwi ibiri ushobora kuzana gutuma ibintu bigorana gose. Uvuze uti hariho imigwa mikuru y'intara ibiri imaze kufatwa n'abatavuga rumwe na leta. Iyo ni intambwe mugabo icyo dutinya, icy'abantu bose bakurikiranye ibintu bya Sudani y'ubumanuko batinya ni uko haba ingwano imwe y'urutavana ko Igifaransa bita
none
abanyagihugu bacanamo.
Ingorane zatanguye gute? Turumva ibirego baregana bose abo bategetsi, ariko zatanguye gute ko yatanguye kwegeza kuri abo bakoranye kuva mu ngwano kuva kera? Umuzi wavyo n'uyuwe?
Mu by'ukuri urazi ko byama bigenda kenshi na kenshi muri Afurika, si muri Afurika gusa n'ahandi hatari hake. Imvo n'imvano ni ukugwanira ubutegetsi. Urabona mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hazoba amatora. Benshi rero ntibashigikiye yuko umukuru w'igihugu ari ku butegetsi ubu asubira kwitoza. Nibaza ko ari nico gituma ingorane muri leta yabe bagisubira gukora bashira mu nzira imwe. Ni uko umwe wese yatanguye kumera nko ukora yishira imbere cyangwa ashira imbere uwo bari kumwe, kugira ngo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu uwo mukuru w'igihugu ariho ave ku butegetsi. Kuko benshi bavuga bati adushimisha, arakora amakosa atari make, afise ubushobozi bukwiye, ibintu bisa n'ibirego. Nuvuga rero ko imvo n'imvano ni migwi igwanira ubutegetsi. Hari ivyo bamaze iminsi bavuga ko yoba ari amoko ashamiranye, ubwoko bw'abadinka n'ubwoko bw'abanuwera. Birashobora kuvyara ivyo, ariko mu ntango sivyo na gato. Mu ntango ni imigwi y'abantu bakorana mu butegetsi, mu gisirikare, mu mugambwe batakivuga rumwe kubera ko bagwanira ubutegetsi mu minsi iza. Umwe wese rero baravanze, harimo abadinga, harimo abanuwera. Mugabo urabona muri Afurika kenshi kenshi ikintu gikoreshwa cyane cyane kugira ngo abanyagihugu bakwirikire ikintu cy'ubwoko.
Mwihweje ukuntu bimeze, ubu ingwano irabandanya kwiyongera cyane rwose. Twavuze indege z'abanyamerika zarashwe ejo naho batazikoroye. Nashaka ndababaze ku bwanyu, mubona iyo ngwano izorangira gute? hariho umuti mwiheje ukuntu muzi ico gihugu
jewe nimvira yuko ari ukubandanya ibyatanguye uko ndabibona amakungu yose kuva muri Afrika kuva mbere mu karere karimo Sudani y'Ubumanuko akarere kishiramwe IGAD ishiramwe y'ubumwe bwa Afrika eka ONU abanyamerika n'abose bahagurutse kugira ngo bahagarike iyo ngwano nibaza ko ari kubandanya ibyo bagashiramwe ingufu nyinshi kuko ingwano ibandanije igafata igihugu cyose bari ingorane zikomeye kose kuri icyo gihugu gihugu cyari gishasha ataho cyari bwigeze cyamaze imyaka n'imyaka mu ngwano yari cyanyuma mu iterambere n'ibintu rero byo bisubiza inyuma cyane gose tutavuze rero ingorane zoshika mu karere ka Sud Sudan Sudani y'Ubumanuko urabona icyo gihugu gisanzwe gifite ingorane na Sudani y'Uburaruko icyo gihugu gihana imbibi n'ibihugu bitari bike na byo nyine birimo ingorane igihugu cya Centrafrique ibihugu bya Ethiopia n'ibindi urumva izo heza zikaba ingorane no mu karere kose nibaza rero ko novuga amakungu yo haguruka agasemerera agahagarika iyo ngwano
igihugu cya Sudan si cyo cyonyine kiri mu ngwano hariho n'igihugu cya Republika ya Centrafrique naho nyine aho ingwano ikomeye cyane ngose hari amakuru avuga ko muri mu bategetsi ba mbere bari bagabishije cyane cyane ku ngorane zishobora kuva ku madini muri ico gihugu mbega y'amakungu yumviriza ico gihe ico kibazo kiba caratorewe nyisho
ico gihugu cya Centrafrique ingwano iriho no vuga ko isa ukundi ataho bisana n'ibyo byo muri Sudani y'Ubumanuko igihugu cya Centrafrique ingorane yabaye nuko inzego z'igihugu zose za izi ngorane gushikaho zitagikora haza umugwa witwaje ibigwanisho nabo nyene mu by'ukuri ataho bigejeje barafata igihugu bagifashe batangura rero kugira ibyo bishakiye kwiba kwica karero haba ingorane zikomeye cyane ibyerekeye amoko naha nyene ibyerekeye amoko ni byitwaje icyo gihugu cya Centrafrique novuga jewe ko ndakizi bikwiriye ikibazo cy'amadini nta ngorane cyatera na gatoye nibyo byavugwa ariko n'ubwa mbere abantu basubiranamo kubera amadini mu mujyi wa Bangi ngorane zerekeye amadini zahoraho ariko aho ingwano itanguriye abategetsi bariho baragombye gukoresha amadini kugira ngo bagwanye abo batera ujya mugoyi bita sereka leta yahoraho yarabikoresheje ntango ntibyafata ariko buke cyane cyane aho sereka itanguriye kwigenza ukutariko barumvisha abantu abo ko bakwiye kubivuna cyane cyane kubera ko badasangiye idini birabe gushika rero abifata gushikaho ingwano y'amoko iba gushikaho bose basubiranamo kubera iby'amadini ariko navuga ko ari ikibazo cyazanywe mu by'ukuri biraboneka neza naho nyene abanyapolitike nibo bagombye kushishimikiza gushikaho kiba ikibazo cy'ukuri kandi byo subere ari amoko ari dini ari intara cyane cyane abantu babikoresha mu kugwanira ubutegetsi mugabo bikoraha bikaba ingorane hagati y'abanyagihugu
none muri icyo gihugu cyoco mubona kanya gatoye cyane rwose icyo gihugu cyoco iyo ngwano uhagarara gute muri iki
muri icyo gihugu nibaza ko inzira yafashwe kwa ari inzira yo no kurungika inteko mpuzamakungu kugira ngo gihagati ingorane yabaye nuko izo nteko zagiye zitebye ibintu byamaze kuyangara urazi ko ingingo zifatwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ari ibintu bica kure niyo ngorane yabaye ariko nibaza ko inteko zagiye cyane cyane izo zitegeje kugenda zose nizashikayo nibaza ko iyo ntabara bazoshobora kuyihagarika kebuke umutekano kagaruka hanyuma rero hagashobora kuboneka inzira yo gusubiramo byerekeye politike ubutunzi imibano n'ibindi.
Mu gusozera kandi mu kanya gatoyi Perezida Pierre Buyoya anashaka ndabazi kubyerekeza izo nteko nyene bisa n'ibimaze kwigaragaza ko inteko zo muri Afrika zidashoboye gucungera umutekano mu bihugu byazo, mu bihugu byo muri Afrika, aho twovuga kenshi ko ibihugu byo muri Afrika canke ishyirahamwe rya Afrika usanga gyitura ku bihugu byahoze bikolonize ibyo bihugu, Ubufaransa bwagiye muri Mali, muri Chad bwagiye ikana muri Centrafrica. Ibyo biva ni kuki Afrika idashoboye gucungera umutekano w'ibihugu byo muri Afrika?
Mu byukuri icyo kibazo kirumvikana, ingorane ziva ku bintu bizwi byumvikana. Tuvuge nko muri Centrafrique, ingabo z'Abanyafurika nizo zashyitseyo imbere y'uko Abafaransa baza, ariko icyabaye bari bafise uburyo bukwiye, ibikoresho bikwiye, no muvuga mbere n'igitigiri gikwiye kugira ngo bashobore gukora akazi kabo. Naho niho cyane cyane zihagaze, ingorane zihagaze. Icyo kibazo rero kirazwi, niyibaza ngo mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika icyo kibazo kirazwi. Abakuru b'ibihugu bya Afurika ejo bundi mu nama bagize mu kwezi kwa gatanu barafashe ingingo y'uko bobisubiramwo, bakiga ingene hoba umugwi w'inteko za Afurika zamazigavye kuza gufasha umutekano ugarukana umutekano hirya no hino muri Afurika mu mwanya mutoya. N'ibintu rero tutarashika ko nk'uko tubyifuza ngo n'uruhande urundi ruhande nibaza nti twokwibagira yuko ahatari hake muri Afurika umutekano ucungerewe n'Abanyafurika. Akarero nk'aho muri Sud Sudan hariho inteko z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mugabo zigizwe n'Abanyafurika, muri Darfur zigizwe n'Abanyafurika, muri Somalia bavuga ko ata muntu n'umusirikare n'umwe ava ahandi atari muri Afurika ariho. Bariko rero barakora, igikuru nuko intambamye ziriho twokwiga neza bukebuka ingene zovaho, mugabo nibaza ko ubushobozi bushobora kuboneka.
Turabashimiye cyane gose Perezida Buyoya, intumwa idasanzwe ishyirahamwe rya Afurika mu gihugu cya Mali. Murakoze cyane gose.
Ndabashimiye nanje.